Ini Radio Swedia Amerika. Ijwi rya Amerika ribashikiza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Mwaramutse nshuti mwese muduteze amatwi muri iki gitondo ku munsi wa mbere itariki 13 z'ukwezi k'umunani umwaka w'2018 kuri mikro ni kumwe na Ange Fidel Niyongabo.
Kuma twakora ino mushirongo. Aba rero cyakoroka umuhungu umwe akatirana. Uri nawe agira imbere. Kirya naduze inyuma ya bose. Rero mwa akubundi atafira kwa muganga.
Uyo ni umwe mu bacukura ubutare bwa Katiterite mu ntara ya Kirundo mu Burundi. Avuga ku mpanuka yahitanye bagenzi we babiri mu kibanza bariko bacukuriramwo ubwo butare. Turavuga no kuri bamwe mu banyagihugu bo mu gisagara ca Goma batewe amakenga n'imashini zizokoreshwa mu matora, hamwe no ku makuru yerekeye inkino zabaye mu mpera z'indwi turangije mu Rwanda no mu Burundi. Imbere yaho reka dutega amatwi mugenzi wacu Oriane Tanishaka adushikiriza amakuru yo hirya no hino yaduteguriye. Baramutse Oriane.
Baramutse neza Sidney Niyongabo. Ndabaramukije namwe mwese muduteze amatwi muri kino gitondo cy'umunsi wa mbere muri studio muri kumwe na Oriane Tanishaka. Nk'uko muvumbise amakuru avugwa hirya no hino ku isi, tuyahere mu karere ka Afrika. Abanyamali baraye bitabiriye amatora y'umukuru w'igihugu yari acungerewe n'umutekano bikomeye. Ni mu gihe hayo matora yari aranzwemo uruhagarara rujanye no guhitamo niba Perezida Ibrahim Boubacar ahabwa uburenganzira bwo kongera gutwara ikiringo cya kabiri canke agasubirirwa na Soumaila Cisse wo mu mugambwe utavuga rumwe na leta. Ibibanza byo gutoreramo birenga ku 23,000 byugaye hejo ku munsi wa Mungu saa 12 z'amasaha yo muri Mali. Perezida wa Mali Keita hafise imyaka 73 yatahukanye ibice 42% vy'amajwi mu bakandida 24. Cisse umutama w'imyaka 68 yatahukanye amajwi 18%, akaba atsinzwe ku nshuro ya kabiri nyuma y'amatora y'umukuru w'igihugu yabaye mu mwaka w'2013. Igice cya mbere cy'ayo matora y'umukuru w'igihugu cyari cyaranzwemo n'ibitero byagirijwe abagwanyi b'intambara ntagatifu ya jihad bari bagize umwo n'abagwanyi ba Al-Qaeda, abagwanyi ba leta iharanira leta ya Kiislamu. N'ubundi bwicanyi bwagizwe buhagaze ku moko bwatumye ibiro bitari bike by'amatora bishika ku majana n'amajana byugagwa. Ejo ku munsi wa Mungu niho leta yaciye yongereza inzego z'umutekano hirungika abasirikare 600,000 biyongereye ku bandi 30,000 bari basanzwe mu gikorwa cyo gucungera ayo matora y'umukuru w'igihugu. Tukiri muri Afrika, leta ya Zimbabwe ivuga ko kuba leta ya Amerika yabandanyije guha ibihano yari yarahaye icyo gihugu bigiye kubandanya gusinzikaza ubutunzi bwacu. Ni mu gihe mu ndwi iheze Perezida Donald Trump yashize urukumu ku ihinyanyurwa ry'itegeko ryataziriwe Zidera ryerekeye ibihano kuri icyo gihugu mu kugerageza kunagura ubutunzi na demokarasi bwacu. Umushikiranganji wa Zimbabwe ajeje umugenderanire n'amahanga aranegura iryo tegeko avuga ko ribandanya kuba inkambanyi mu budandaji hagati ya Amerika na Zimbabwe. Avuga ko ihinyanyurwa ry'iryo tegeko ryerekana neza ko habaye intambwe mu inagurwa ry'amategeko yerekeye ubutunzi muri icyo gihugu, kandi ko Zimbabwe yarishe amadeni yari ifitiye ikigega cy'igihugu, ikigega cy'isi murantunga, ikigega cy'isi n'ibindi. Ariko kubera atambigenderanire hagati y'amabanki hagati y'ivyo bihugu bibiri Amerika na Zimbabwe, nta terambere rishobora kuhaba. Avuga kandi ko ibinyamakuru byo mu makungu bitobandanya kuvuga ko ibihano igihugu cya Zimbabwe cyahawe biri ku bantu bamwe bamwe gusa, kandi amashirahamwe n'abantu bempi bacigwa ihadabu bagiranye ubudandaji. Andi na umu makungu, muri Siria, bombi komeye ya zindutse ejo kumusu wa mungu iturika mnyuba kwa yari ike kwa ko igurishirizwamo ibigwanisho mu ntara ya Idlib yafashwe n'abitwaje ibigwanisho muri Siria. Iyo sambukwa rya bombe yahitanye abantu 42, 12 muri bo bari abana. Ishyirahamwe rikurikiranira hafi agateka kazina muntu muri Siria rikorera mu Bwongereza ritangaza ko ico gitero canke iyo bombe yasambutse vyabaye mu kigwati ca Sarmada hafi y'umupaka wa Turkiya. Iryo shyirahamwe Syrian Observatory for Human Rights riharanira kandi rikaba rikurikiranira hafi intambara muri Siria no guharanira agateka ka muntu muri Siria biciye mu mashyirahamwe bikorana, rivuga ko abantu batari bake bataramenyekana amarengero yabo kandi ko igitigiri cy'abapfuye gishobora kuduga. Syrian Observatory for Human Rights ivuga ko iyo nyubakwa yari ibitsemwo cyangwa icumbikiye abanyagihugu bari barahunze intambara yari iri mu ntara ya Homs, bakavuga ko yari ibitsemwo amabombe akabiyo yasambutse muri ico gice cha Syria. Andi naho ambasaderi wa Amerika mu Bwongereza aragabisha kumugaragaro mu binyamakuru havuga ko umushikiranganje mukuru w'Ubwongereza Theresa May akwiye gushigikira Perezida Trump mu kutumvikana kubandanya kuba hagati y'ibihugu byo mu makungu mu masezerano ya nuclear yerekeye ihingurwa ry'ibigwanisho ruhonyanganda muri Iran. Ayo matati ari hagati ya Amerika na Iran n'abategetsi b'ibihugu bya Buraya. Ayo masezerano rero ya Amerika yavuyemo mu kwezi kwa gatanu k'uyu mwaka w'2018. Ambasaderi Woody Johnson aragabisha rero yuko Theresa May w'Ubwongereza akwiye gushigikira Donald Trump.
Urakoze Oriane kumakuru uhejeje kudushikiriza. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC, amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere muri Congo, aho bamwe mu banyagihugu bo mu gisagara cya Goma batewe amakenga n'imashini zizokoreshwa mu matora, bavuga ko bashobora no kutazoyitabira mu gihe ubutegetsi bwotsimbatara kwikoreshwa ry'izo mashini. Ni mu gihe kandi n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi babandanya kuziyamiriza. Claude Ganza Munyamagana afise inkuru y'Idonide.
Nyuma yuko kwakira kandidatire z'abashaka guhatanira intebe y'umukuru w'igihugu birangiye ku itariki 8 z'uku kwezi, igisigaye mu mitwe ya benshi ni ikibazo cy'ikoreshwa ry'utumashini tw'amatora ateganyijwe ku itariki 26 Ukuboza uyu mwaka. Muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abakandida 26 nibo komisiyo y'amatora yamaze kwakira dosiye zabo, abazaba bujuje ibisabwa bakazatangazwa mu kwezi gutaha kwa cyenda. Ni ku nshuro ya mbere hagiye kwifashishwa utumashini mu matora muri iki gihugu, ariko abaturage ntibakozwe ibyo kuzatora bakoresheje utu tumashini nk'uko aba babwirwa irya Amerika. Itegeko rigenga amatora nta na hamwe rivuga ko akamashini kitora. Ni ibintu badutumyeho. Niba komisiyo y'amatora idukwimbariye kuri izo mashini, izajya mu matora yonyine kuko twe nta cyizere dufite izo mashini. Tuzitabira amatora kuko hadakoresheje izo mashini zo kwiba, kandi byakumira igihugu nyuma y'amatora. Iyo mashini rwose turayanze, ntituyishaka, kandi niba ari n'amafaranga yabuze yo gukoresha amakarita y'itora batubwire buri muturage atange idolari ryo kugura ikarita ye, ariko iyo mashini ntituyishaka. Bavuga ko uretse kuba bidateganyijwe haba mu itegeko nshinga cyangwa igenga amatora, byahutiweho kuko byagombaga kubanza gusobanurirwa abaturage bakabitorera aho kwihutira kubifataho icyemezo batagishijwe inama. Bigamije uburiganya no kwiba amajwi y'abaturage ba Kongo. Dusobanukiwe amanyanga izo mashini zikoreshwa, niyo mpamvu tuzita imashini zo kwiba si imashini z'amatora. Haracyari igihe ntibasubire muri Afurika y'Epfo gukoresha amakarita y'itora nk'uko byakozwe mu 2016 na 2011. Ibyo izo mashini z'itora ni ibyo muri Amerika, twe ntituragera kuri urwo rwego rwo gukoresha izo mashini mu matora yacu. Tutegereje tariki 26 z'ukwezi kwa 12 tugatora, ariko dukoresheje impapuro z'itora atari izo mashini. Nibakomeza iby'izo mashini ubwo bazaba bashaka irindi tango. Impungenge z'aba baturage bazisangiye n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi, babona ari uburyo bwo kuzariganya no kwiba amajwi. ubutegetsi ariko bwo buvuga ko ahubwo ari uburyo bwiza bwo kugabanya ikiguzi cy'amatora ndetse n'igihe cyo kuyategura uko bikwiye. Mu ntero ngufi, komisiyo y'amatora ikavuga ko hadakoreshejwe izi mashini nta matora ashobora kuba mu gihe kigenwe. Ni amatora n'ubundi yakomeje gutinzwa kuva mu mpera za 2016. Komisiyo y'amatora ivuga ko yamaze kwandika abaturage basaga miliyoni 45 bazatora mu matora y'abadepite, ay'abadepite bahagarariye intara n'ay'umukuru w'igihugu yose azabera icyarimwe, akazatwara miliyoni zisaga 400 z'amadolari y'Amerika. Utu tumashini tw'itora dukora mu rurimi rw'Igifaransa, rumwe mu ndimi z'ubutegetsi. Uretse kwinubira izi mashini zizakoreshwa mu matora, abatavuga rumwe n'ubutegetsi banagaragaje impungenge ku rutonde rw'abazatora, aho abagera kuri 16% byabo badafite imyirondoro yuzuye, nabyo byongera urwikekwe no gushidikanya ku kuba aya matora yazaba mu mucyo no mu kuri. Reka nibutse gusa ko kuva Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yabona ubwigenge mu 1960 nta na rimwe harabaho guhererekanya ubutegetsi mu mahoro. Claude Ganza, Munyamagana, mu burasirazuba bwa Kongo Kinshasa, ku bwa Radio Ijwi ry'Amerika.
Mu Burundi, bikogwa byo gucukura ubutare bwa kasiterite mu bibanza biri ku mutumba wa Gitete muri komine Busoni byarahagaritswe na buramatari w'intara ya Kirundo. Kutubahiriza gukingira ibidukikije hamwe no kudakingira abakozi aho babiri bapfuye ku munsi wa kane baguwe ko n'umusozi nibyo byatumye iyo ngingo ifatwa. Ibindi kuri iyi nkuru turabishyikirizwa na mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze.
Turi ku nkengera z'ikiyaga Kanzigiri ku ruhande rwa komine Busoni ku mutumba wa Gitete. Abacukura ubutare bwa kasiterite bariko baravangura ivu n'ubutare bakoresheje amazi, naho bamwe bariko baracukura atacyo binona. Umwe muri bagenzi babo ajyamye mu kazu kabikwamo ibikoresho yagarukiye ku cobo, kuko babiri mu bari kumwe mu kinogo ku munsi wa kane basize ubuzima.
Aho turakora n'ikirongo aba rero cyakoroka umuhungu umwe atatsiramo undi nawe abira imbere kibabya aduze inyuma ya bose yego mbwa akubundi atatsira kwa muganga.
Naho abagenzi babo bapfuye, abasigaye bemeza ko impanuka zipfa gushika bakingiwe
nk'ahantu iyo babonye hameze nabi babaza kwapotora kugira ngo habone umwanya iyo agomba kuva mu makamu nakaronka nk'uko nkaba hari bashobora kwirukira aje umuntu yitabye Imana iyo babiri hafi nyine aba bose nyine bashobora kumuhigira nk'intunzi nk'isandi uko n'ibiryo babuza kumubyikamwo hanyuma bakamuhigira nk'akantu bahoresha nyamuntu nyine yabutsewe yewe
amakiya nk'igitanu nk'ijana gutyo bakagata ku mazi bakamuhambisha nyine nta bindi ni wowe kuba biheza amakasi kariho kwambara ngaha mu mutwe.
Kuri uyu wa gatanu ku mugoroba, buramatari w'intara ya Kirundo aherekejwe n'abamufasha kurongora intara mu bisata bitandukanye yahavuye ashika aho habereye isanganya. Ingingo bahavuye bafashe ni iyo guhagarika mfata kibanza ibikorwa byo gucukura ubutare ku mutumba wa Gitete. Alensi Bene Mutabazi ni buramatari w'intara ya Kirundo.
Hano hari abantu babiri barayi bapfirenga n'abandi twabonye bakomeretse kandi turaje kumwe bakomeretse bishabyerekana yuko no mu gukora kunyina abakozi bategereza gufatwa byose bidakurikije amategeko. Nubwo rero umuntu atanse yuko ubu butare bucukurwa ngaha kugira ngo bwinjirize igihugu n'intara n'amakomine n'imiryango yanyu, ubwa mbere bwinjirize igihugu amahera y'agaciro ama namwe imiryango yanyu mushobore guhembwa muko nimuyitunga so byose ntawo byanka n'ibintu byiza mugabo turavye agaciro k'ibidukikije gafise. Rero kubera ivyo ngingo novuga ko ifashwe ni yuko mwebwe abakozi muriko murakorera nga guhera ejo kuko mwobanza mugahagarika ibikorwa sunga
kubakora ku kazi gupfa babibona nk'isanganya risanzwe
kuri uwo munsi yahwereye ntibasubira ayo mugabo iyo iyo bavuye kumuhamba bukeye barasubira bagakora n'umuntu nk'uko bakora kuko ni nk'isanganya urumva n'utari mu kazi nyine naka arashobora guhera nk'isanganya iba yateye ku muntu
ngara dufise twemera ko twokora kuko babonye hafuye abantu babiri dukora ngaha twese isanganya.
Iyo ngingo yafashwe kandi mu ntumbero yo gukingira ikiyaga Kanzigiri. Ni ikiyaga kiri mu bigaburira inzuzi zifitiye akamaro akarere ka Afrika y'ubuseruko. Buramatari w'intara ya Kirundo,
murabona yuko ibivu byamaze kwinjira byamaze gutwara ikiyaga ngira ngo nkoreka inyuma y'imyaka ibiri ibi dufate n'itatu kino kiyaga cya Kanzigiri kidufitiye akamaro kanini kigenda kigashika mu Gweru kigenda kigashika mu Rusumo kagera n'ahandi tuhasanga cyakamye. rero kuri ibyo kandi babikoze babizi barenga amategeko bayazi.
Ingingo yo guhagarika byifata kibanze ibikorwa byo gucukura ubutare ku mutumba wa Gitete yafashwe bene imitaha atariho bari. Umwe mu bakuru b'abakozi we yasabye ko bokongerwa akanya ibisabwa bakabishyira mu ngiro akazi kariko karabandanya.
Twasaba hubwo kugira ngo ntiduhagarike, murabona ngaha abantu bakoreye ngaha ni benshi, aha hariho n'abatanu mwatenye nyamukaduha basi nk'ukwezi tugaca dukoresha ingufu nkuko twakoresheje ufate ingufu turonderamwo ubutare bwarimwo twongeye tugira ingufu ku bindi amategeko yabadusaba.
Alain Tribert Mutabazi arongoye intara ya Kirundo avuga ko bahanuye bikwiye inshuro nyinshi ku bisabwa n'uwo mukoresha. Mutabazi avuga ko bashobora gusubira kuri iyo ngingo mu gihe bene imitahe bashoboye gukurikiza amategeko barenze. Mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi, Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Banywanyi b'Ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Mwandane kumviriza radio Ijwi rya Amerika isamira ni Washington DC mu Burundi no mu Kinyarwanda. Uno mwanya w'amakuru yo hirya no hino yerekeye inkino yabaye mu mpera z'indwi turangije mu Burundi no mu Rwanda. Duhere mu Rwanda aho dutega amatwi mugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda aducire ku mayange ku isozerwa gihiganwa mpuzamakungu yo kugendesha amakinga mu Rwanda. Tour du Rwanda.
Samuel Mugisha abaye umukinnyi wa kane w'umunyarwanda washoboye kwegukana isiganwa ry'amagare mpuzamahanga Tour du Rwanda kuva ryashyirwa ku ngengabihe yemewe n'impuzamashyirahamwe y'umukino wo gusiganwa ku magare ku isi mu mwaka 2009. Uyu musore w'imyaka 20 yabigezeho kuri iki cyumweru ubwo hasozwaga Tour du Rwanda yari ikinwe ku nshuro yayo ya 10. Mugisha waserutse mu ikipe y'igihugu Team Rwanda ariko akaba asanzwe akinira Dimension Data for Quebec muri Afurika y'Epfo yegukanye ikamba nyuma yo gukoresha amasaha 28 iminota 23 n'amasegonda 53 mu rugendo rw'ibirometero 954 byari bigize isiganwa ryose. Iturufu yafashije Samuel Mugisha ku wa mbere ni intera ya kabiri ya Kigali Butare yatumye ashyira umwitangirizwa munini hagati ye n'abari bamukurikiye. Izindi ntera zirindwi zisigaye zatwawe n'abakinnyi bo hanze y'u Rwanda barimo umunyarigeria Azedine Lagab wo mu ikipe ya Groupement Sportif de Petrolier watwayemo ebyiri, Julian Hellman umudage wo muri Embrace the World nawe wegukanye intera ebyiri, Rag Timothy umunyamerika nawe muri Embrace the World wo mu Budage watsinze etape imwe, Temale Berket wo muri Ethiopia wegukanye nawe intera imwe kimwe na David Lozano umunyaespanye ubarizwa muri Novo Nordisk wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nawe watahukanye intera imwe. Ku rutonde rusange Classement General, Samuel Mugisha wa Team Rwanda aza ku isonga agakurikirwa na Jean-Claude Wizeye ukinira ikipe ya Pays des Olones Côte de Lumière yo mu Faransa. Wabaye wa gatatu ni umunya Ethiopia Mulu Haile Michael, agakurikirwa ku mwanya wa kane na Azedine Lagab wo muri Groupement Sportif de Petrolier yo muri Algeria. David Lozano umunya Espagne wo muri Novo Nordisk yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aza ku mwanya wa gatanu. Wa gatandatu akaba Valence Ndayisenga wo muri Pays des Olones Côte de Lumière yo mu Faransa. Isiganwa Tour du Rwanda uko imyaka igenda yicuma rirushaho kwigarurira imitima y'Abanyarwanda bikanatera umwete ababishinzwe wo kwihatira kuzamura impano z'abakinnyi bakiri bato ari nako batangiza amakipe mashya. Uyu ni guverineri w'intara y'Iburengerazuba Alphonse Munyantwari.
Turafite karabu zigiye zirimo ariko turashaka kongera umubare wazo no kongera ubushobozi n'urubyiruko rwitabira ndetse no kubatoza kurushaho. Turavugana na Ferwasi kugira ngo turebe n'uburyo twashyira santire hano ahubwo ibafasha mu buryo bunyuranye ifashe utu turere twose. Hari imisozi ibereye amagare, urubyiruko rwacu ruriteguye.
Nyuma y'imyaka 10 isiganwa Tour du Rwanda riri ku cyiciro cya kabiri n'ibice bibiri guhera umwaka utaha w'2020 19 rizazamurwa mu ntera ishyirwe kuri 2.5 rikazajya ryitabirwa n'abakinnyi bakomeye barimo ndetse n'abasanzwe bakina isiganwa mpuzamahanga rya mbere ku isi Tour de France. Tour du Rwanda ya 2019 izatangira ku itariki ya 24 y'ukwezi kwa kabiri irangire ku ya gatatu y'ukwezi kwa gatatu umwaka utaha. Tugarutse ku bakinnyi bagiye begukana iri siganwa mu myaka 10 ishize duhereye mu mwaka 2009 bakurikirana kuri ubu buryo. Hari Adil Jelour wo muri Maroc, Daniel Tekemanote w'Eritrea, Lenin Kier wakinaga Team Type 1 yahindutse no Honor Disc muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Lee Darren wo muri Afrika y'Epfo, Dylan Gildleston nawe muri Afrika y'Epfo, Valence Ndayisenga wayitwaye inshuro ebyiri, Jean Bosco Nsengimana, Joseph Areruya na Samuel Mugisha waraye begukanye Tour du Rwanda y'uyu mwaka. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Tuze mu Burundi naho dutega amatwi Evariste Nzikobanyanka avuga ku ihiganwa ry'umupira w'amaguru mu cicaro ca mbere rizotangura ku itariki 18 z'uku kwezi k'umunani.
Ihiganwa ry'umupira w'amaguru mu cicaro ca mbere rizotangura ku igenekerezo ya 18 ukwezi kwa munani turimwo nk'uko ikirangaminsi c'ishirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi kivyerekana. Yusuf Mosi arongoye umugwi ujejwe amahiganwa muri FFB yabwije ijwi ry'Amerika aho imyiteguro igeze n'ibisabwa ku mirwi kugira izo yemererwe kuja mu ihiganwa buca ritangura.
Ku vyerekeye ishirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi gisata kijeje gutegura inkino twebwe twaramaze gutunganya ibikenewe byose ni kuvuga kirangaminsi, kuvuga amategeko agenga ayo mahiganwa, twe twaraje gutegura byose. Ubu rero hari hasigaye akazi k'imigwi kugira ngo batuzanire ibikenewe byose. Hari umugambi mushasha FIFA yashizeho witwa FIFA FFB Connect utuma abakinnyi bose baja ku rutonde rumwe. Ubwo rutonde rukaba rutegerezwa kumenyekana mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi no mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi yose. Uyo mugambi rero kugira ngo ushobore kuja mu ngiro, umukinnyi ashobore kuronka ya karata yitwa ikarata ndanga mukinyi, nuko hariho ivyo atezwa gukurikiza.
Ivyo vyankenerwa ni ibi.
Hariho amategeko ngendegwa ko y'umugwi ayo atezwa kuboneka bimwe bita statut, kuko nta mugwi ushobora kubaho udafise ayo mategeko, cyane cyane umugwi wo mu cicaro ca mbere twita yuko bariko barakina inkino zimwe bahemba imishahara, no kuvuga regime professionnel ou semi professionnel. Hanyuma umugwi ni ishirahamwe. Iryo shirahamwe ritegeza kuba rizwi n'ubushiranganji bw'intwaro yo hagati, kuvuga ni attestation d'agrément, n'urupapuro rwemeza yuko binjiye nyakuri mu ihiganwa. Hanyuma hariho bijya biranga umugwi, no kuvuga zimwe bita logo, no kumenya amabara y'imyambaro wakinisha, hamwe n'urutonde rw'abakinnyi bazokoresha umwaka wose. Hanyuma ku ruhande rw'umukinnyi haba hakenewe ifoto imwe bita photo passport, hakaba hakenewe fotokopi ya karangamuntu yiwe canke ikarata y'umunyamahanga, hakaba hakenewe n'urupapuro rwemeza amasezerano ari hagati y'umukinnyi hamwe n'umugwi akinira. Hanyuma urundi rupapuro rukomeye ni rupapuro rwa muganga rwemeza yuko umukinnyi arekuriwe gukina umupira ku rugero rwo hejuru.
Inkino za mbere n'iza kabiri zose zizobera ku bibuga byo mu gihugu hagati, ariko ku ndwi ya gatatu ikibuga cyitiriwe umuganga Ludoviko Rwagasore kizasubira kwakira inkino inyuma y'umwaka urenga kiriko kirasubirwamwo. Nivyo bivugwa n'uwajejwe gutunganya amahiganwa.
Icyo kibuga tuzotangura kugikoresha itariki 15 z'ukwezi kwa Nyakanga, kuko nk'uko mubibona kiracari ko kirategurwa, ntibaraheza ibikorwa byose. Hanyuma nibaheza tuzoca tugira akazi ko gusukura kugira ngo tuhategure neza mu mpande z'ikibuga, dutegure na hamwe bihindurira, hanyuma na tribune mu bwugamo. Ako kazi rero gaheze niyo tuzosha dutangura kwakinira inkino zihiganwa.
Mu ntumbero yo kwitegurira inkino zo gukuranamwo kugira haboneke imigwi iserukira bihugu izoje gukina inkino za nyuma zizobera mu gihugu cya Cameroun muri 2019, umumenyereza Olivier Niyungeko aza yashize ahabona urutonde rw'abakinnyi yifuza ko botangura imimenyerezo mu kwitegurira urukino ruzohuza intamba mu rugamba n'umugwi iserukira gihugu wa Gabon mu kwezi kw'icenda kuza. Uwo amenyereza umugwi iserukira gihugu w'abakuze yatumye ko abakinnyi 43 17 bakinira imuhira, 76 nabo bakaba bakina mu mahanga. murukino rwa mbere rwo gukuranamwo intamba zatsindiye Bujumbura umugwi serukira gihugu wa Sudani yepfo ibitsindo bitatu kubusa. Uburundi uri mu itsinda co kimwe na Mali, Gabon hamwe na Sudani yepfo. Bujumbura Evariste Nzikobanya nka Ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika rirabashikiza ibyimviro bitandukanye ku bibazo bitari bike. Mugira mwumvirize ijambo ry'intangamarara ribashikiza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Gucuruza abantu ni icyaha kijyanye no kubakoresha bucakara, imirimo itandukanye y'amaboko cyangwa n'ubusambanyi, no kugira abana abasirikari. Bishobora kuba mu gihugu icyo ari cyo cyose. Muri iki gihe abantu bagera kuri miliyoni 25 ku isi yose bazira gucuruza abantu. Buri mwaka Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika itangaza icyegeranyo ku cyaha cyo gucuruza abantu. Iki cyegeranyo kireba ibibera mu bihugu 187 na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubwayirimo. Raporo isobanura kandi n'icyo buri gihugu gikora mu rwego rwo kurwanya iki cyaha mu butabera, mu rwego rwo kurengera abahohoterwa, no mu rwego rwo gukumira icyaha cyo gucuruza abantu. Ibihugu bishyirwa mu nzego eshatu zitandukanye: urwego rw'ibigerageza, urwego rw'ibitagira icyo bikora ariko bifite ubushake bwo kugira icyo bikora, n'urwego rwa gatatu rw'ibihugu bidafite icyo byitayeho. Muri raporo y'umwaka w'2018, ibihugu 29 byazamutse mu nzego, ibindi 20 biramanuka. Mu muhango wo kumurika iyi raporo ku itariki ya 28 y'ukwezi kwa gatandatu 2018, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Mike Pompeo yavuze ko ibihugu 48 bya Afurika biyirimo, 14 muri byo byazamutse mu nzego. Ati Afurika ifite ibibazo by'umutekano bigaragara, ibibazo by'abantu bava mu byabo benshi, ibibazo by'ubukungu n'izindi nzitizi nyinshi z'ingutu, nyamara Afurika iratera intambwe nziza. Minisitiri Pompeo ati gucuruza abantu byambura amamiliyoni icyubahiro cyabo n'ubwigenge bwabo, bibangamira umutekano w'igihugu, bihungabanya amasoko n'ubuhahirane, byikiriza gusa abicanyi n'abaterabwoba, ni ishyano ku ndangagaciro z'ikiremwa muntu twebwe Abanyamerika zituri ku mutima. Ministre Pompeo yanzuye agira ati Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntizatezuka na rimwe kuba ku isonga mu bikorwa byo kurwanya icyorezo cyo gucuruza abantu. Perezida Trump yashyize gahunda yo kukirandura ku mwanya wa mbere mu bikorwa bya guverinoma ye, kandi yiyemeje kuyiha amikoro akwiye ahagije mu rugamba rwo guhashya iki cyaha cyo gucuruza abantu.
Iryo ryari jambo ry'intangamarara ry'abashikiza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Mu gukerera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu. Tangi chambo, mwanya jirugu yo, yabayi kusumito chachu. Yara tangi chambo, abarundi turi ruhusa. Gushikiriza icyo tugona turayaga tugahuzayo Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu. Mugucerera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu. Mugutanga icyambo
Mushiki mwese mukunda radio ijwi rya Amerika ibiganiro twari tubafite muri aka kanya hani ngo bigarukiye mwakoze kudutega matwi mubandanye mukurikirana ibiganiro byacu kuri radio yanyu radio ijwi rya Amerika.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.